ni Radio Ijwi y'America. Ijwi y'America giye kwashikiriza ibiganiro bya Radio Mukirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri 19.2 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'Isatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu.com Mwiriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi ba Ijwi y'America muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro mwisanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'America.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'America aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro urisanga uyu munsi Burundi uriko burigira imyaka 59 irangiye ushikiri intahe yo kwikukira. Tuboneho akaryo ko kwifuriza abarundi bose aho bari hose isabukuru ryiza. Kuri uyu munsi uri hejuru rero twatumiye bamwe mu Barundi b'inararibonye bakurikiranya hafi ibibazo bya politiki mu Burundi kugira ngo batubwire intambwe babona Burundi umaze gutera kuva bwigobotoye abakoloni. Turaza kandi tubabaze kandi ku ntambamyi bibaza ko zoba zaratumye iterambere nyakuri amahoro arama hamwe n'ubumwe bidasimbatara cyane nk'uko abarundi babyifuza. Abatumire mu kiganiro ni Ambassador Isidore Mbayihaga ari i Bujumbura mu Burundi. Mwiriwe neza Ambassador Mbayihaga.
Ndabahaye mwiriwe Frederic.
Muraho murakomeye ngaho.
N'amahoro kabisa tumeze neza.
Ni nziza cyane rwose turi kumwe kandi na Prof. Tukumekana Professeur Innocent Bano umurongo wiwe ndabona utameze neza muri iki gihe mugabo turamurongera bukanya, ariko tukumekana na Professeur Emérite Paul Nkunzimana ari muri Canada. Muraho amushanaye Paul Nkunzimana.
Mwamusereza Frederic rero turaho naho hashushe gatoyi aturi ariko mugabo turi hano njyeri irashika ndi Ottawa ego turakomeye n'ukuri.
Narize ko ngaho muri Canada hashushe mu ryoherwa ko ibihe byinshi n'igihe haba hakanye.
Oya, harashuha cyane rwose, bagaturira nkariya muri za koloni britanike ubunye ubushuhe burashira ku madogere 50. Urazi ko niyo ubushuhe maze kurenga dogere 30 ibintu bitangira kugorana.
Aho numva hashushe cyane rwose.
Yego, haturira.
Mukanya turarondera Professeur Innocent Bano murongo nturamira neza cyane gusa ariko mukanya zabaraha mukanya turamuronka. Reka ariko rero dutangira ikiganiro dutangira mwebwe Professeur Nkunzimana mutubwire ibintu mubona ku Burundi bwashoboye kurangura muri imyaka 59 irangiye buronse intahe yo kwikukira.
Yego, murakoze. Jewe nibaza yuko navuze yuko Burundi bwarose intahe yo kwikukira biragoye kukumva, ndetse si no mu Burundi gusa n'ibihugu byose byo muri Afurika, kuko usanga muri ibi gihe ibyo bihugu kuyukuri nta kwikukira bifise ingingo zose usanga zifatirwa hanze kandi kuyukuri igihe abanyagihugu bahaguruka barondera kwikukira. Jewe ahubwo icyo nemera nuko iyo bavuze nuko muri ibi bihe kuba ari nk'ukwibuka no kwibuka kubyo kuburiye kuko sisuku no kwibuka umunsi w'itariki ya mbere y'ukwezi kwa 17 kuko ibyo abanyagihugu barondera igihe bahaguruka bashaka kwikukira ariko umugabo inyuma yaho kuyo kuri byabaye
professor
yabo trafika ukako ukuru zaje biragenda
ego me
kuri da nakwikucira ko hari
ariko muri ko mutubwira ko mu Burundi nkuko mwavuze no mu bindi bihugu byo muri Afrika atakwikucira bafite muri kigi
oya ntakwikucira ko hari gatoyi na nakarorero nuko yinzi ryane zihari hose muri Afrika haba mu Burundi haba Kongo haba hehe haba muri Zamali haba izo ntambara zose ziba mu bihugu vya Chad hehe muri Congo d'Afrique ingwane zihari umuntu yumva muri za Mozambique n'ahandi urumva izo zose bituma nuko nyine atakwikukira ivyo bihugu bifise kandi icyo nohera ko kuvuga nuko haje ukwikukira ubwa mbere kuko ni za politiki byose biva ku ku butunzi kuko ubutunzi nibwo butuma ibindi byose bigenda uko biri amapolitiki yose ava ku butunzi ndetse hariho n'umushanda umwe yitwa Lindwe yize kuvuga yuko la politique ni concentré de l'économie ni uvuga yuko politique kuvuga kuri ihagaze ku butunzi iyo rero ata kwigenga kuhari ku butunzi bw'igihugu ugasanga ubutunzi bw'igihugu buri mu minwe y'abanyamahanga icyo gihugu nicyo cyikuke na gatoyi
ega me icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba mbaze na ambassador Izomba yahaga nawe nyine agira vuze ku bintu kuzerekeye ibintu Burundi bushaka kuba bwaranguye muri imyaka 59 irangiye hariho telefone numva imeze nabi izido ambassador Mbayihaga muratumva
alo
muratumva
yewe ndabumva gatanu kuri gatanu
yego muduge ku ijambo mutubwire ibintu mwibaza ku Burundi bwaranguye muri iyo myaka 59 irangiye
nari mvuze nti muri imyaka 59 irangiye Burundi buhawe intaho yo kwikukira mu by'ukuri kuva kiriya gihe urabona yuko Burundi bwaje intaho yo kwikukira mugabo wari karabucura bufuri na buhoro atabishaka ndetse kwasa n'ukumenga kwawe kuyimugobotora kuva icyo gihe rero Burundi urabona ko bwagiye bugira ibibazo cyane cyane bituruka muri abo nyine baducura bufuri na buhoro abakoloni murabona yuko intaho yo kwikukira yahavuye rero igira ingorane kubera Abarundi bagiye baracanamwo kubera inzangano zagiye zabirwa mu mitima y'Abarundi bagatandukanywa n'inyigisho mbi zava muri abakoloni nyine ariko rero urabona yuko uno munsi mbere duhimbaje uno munsi bibuke nayo kwikukira Burundi bumaze ikiribo kitari kirekire muri ko burerekana nyine yuko bikukiye ndetse bukeka n'uwabukoroniza yuko bikukiye ubundi hari ibimenyetso bigaragara neza yuko Burundi buri mu nzira nziza cyane cyane nkuko bwaronsa abagabo b'ijunja n'ijambo bahagarara ubwigenge bw'igihugu
murashobora kutubwira kuduhanya ibyo bimenyetso bimwe bimwe
murabona yuko umushinga ntayo itora ariko aravuga ati burya ukwikukira harimo kugaragazwa n'ubutunzi ubu rero urabona yuko muri iyi minsi iheze mu myaka nibaza kwidashikana 20 urabona ko imbere yaho Burundi butigira bugira ikintu na kimwe bukoze budateze amaboko umunyamahanga n'ishuri ritoya ryubakwa ari uko haje imfashanyo y'umuzungu ariko uno munsi murabona yuko nyuma y'imyaka hafi 16-19 urabona yuko hari amashuri yubakwa mu gihugu atamfashanyo y'umunyamahanga arimwo ukabona amavuriro yubatswe ibihumbi n'ibihumbi ukabona ibibuga by'imipira y'amaguru ukabona imirima iteye igomwe ukabona ko ibintu byose iterambere rirahari ndetse murabona yuko hari n'amahinguriro uno munsi ariko yubakwa n'abarundi akubakwa mu Burundi ku buryo ndetse mubona nuko haraheze igihe n'amatora muraze ko imbere yaho amatora cyashobora kuba umuzungu atabishatse kubera yavuga ati ntayaterereye n'ayo matora ntaraba ubu rero turabona yuko tumaze kugira ibihe ngabo bingahe amatora akaba yitunganijwe n'abarundi bakayaterera bo nyene ndetse akaba n'umusesekara. Rero turabona yuko ubu hari ibiriko birakogwa, hari ibimenyetso byerekana yuko Uburundi buri kubuhagararira ubwigenge bwabwo bugahimbaza intaha yo kwikukira ufite icyo bwishimiye yerekana amakuru yuko hari icyo bushoboye.
Ndabona umurongo wa Dr. Banu Innocent Banu umeze neza mu kigihe muraho Innocent Banu
marora neza
murakome ngaho mu kanya gatoyi mutubwire mu majambo make cyane rwose uko namwe ibintu mwibaza ko byo byaranguwe no Burundi mu myaka 59 irangiye uronse insinzi yo kukira
ee Burundi bwana yo myaka yo kwifukira cyane ndetse n'ikibazo wende na mati bari cyo n'ikibazo
ndabasabe inosamba no mu rondere indi telefone mwoduha kugira ngo tubahamagare iyo telefone nibaza ko itoshobora kubandanya irimo ibindi amaparazite menshi cyane rwose uzi tukumva na gatoyi imeze nabi reka tubandanye n'abandi ba batumye turi kumwe ngaha iyi mbere yuko tugaruka kuri mwebwe Professor Paul Nkunzimana nashaka twumvirize mu kanya gatoyi ijambo Perezida w'Urundi yashikirije abarundi ejo ku munsi wa gatatu ijambo rijanye n'iyo myaka 59 irangiye Urundi bronze intaye yo kwikukira
ubukoroni n'ubwicanyi mu Burundi mbere n'ubwicanyi bukorerwa ikiremwa muntu uretse muri Afrika no mu yindi migabane y'isi Uburundi bwarafutanye kandi cyari igihugu cyifashe cyari igihugu giteye imbere haba mu burimyi ubworozi ndetse n'ubudandaji n'amahinguriro iyo tudahura nayo mahano Uburundi cyari igihugu giteye imbere cyane mugabo cyanyoshwe n'ubukoroni mbere ku Burundi hoho ubwo bukoroni ntikwabaye kutuzingamika gusa ahubwo bwaradupfunyije mu buzima bwose bw'igihugu kuko bwaduciyemo imice abantu baricwa barangazwa none n'ubu ntituratoha.
Professor Paul Nkunzimana ijambo ryashikijwe mukuru w'igihugu avuga ko hakozwe amabi atari make urivuga kuri iki mukanya gato.
Ego murakoze ego amabi yarakoze n'ubu arakogwa ahubwo gihambaye no kuraba icyo ayo mabi avako nkuko nabivuze ngitangura ubwigenge bw'igihugu buva ku byo kuri kukuru igihugu cyonyine kitunganije mu byerekeye ubutunzi umuntu adutegereje ubutunzi bw'igihugu mu Burundi buri mu minwe y'abanyamahanga gushika uno munsi haba mu byerekeye ikawama ikuru zagenze ibyerekeye ubutare kugira ngo murazi ibintu biri mu Burundi ubutare buhaye uko bungana umuntu akaraba iyo buja nashaye cyane buravye n'amantuzenya amashyirahamwe akorera muri ubwo butunzi kandi mu ntara zose z'igihugu mu Rutana we karuzi igitega i Bujumbura sakaza cyitoke mu Kirundo na Ngozi n'ahandi urumva ubwo butunzi bwagiye bugabanganwa n'abanyamahanga gushika n'uno munsi iyo bari muri ibyo bisata urumva rero kandi n'ibindi bintu byinshi murazi yuko Burundi bwigeze ku byo kuri harigeze kuba intambwe ntoyi byaje ubutunzi ngira ngo nko umuntu araje imbere yuko ashyirwa ko umukono ku masezerano n'inzego za Bretton Woods mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu imbere yaho harakoze ibintu byinshi cyane rwose haba amashyirahamwe menshi mu bisata bitandukanye by'igihugu z'ubuzima bw'igihugu haba mu mahinguriro murazi ni mashyirahamwe menshi za UNAFA za Burundi hari amashyirahamwe menshi y'ubudandaji amashyirahamwe atandukanye za UNC za UNIMAC za IPMABU reka n'amashyirahamwe menshi yashinzwe za SOSUBO rejidezo yarakomejwe uburoro nk'amashyirahamwe ubunye nka yumvuza yabiri ariko arasubira inyuma kubera ko ariko ashyira mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga amazi abona tele zose bon hariho
ariko ayo mashyirahamwe
afasha abakozi
ayo mashyirahamwe yari mu minwe y'abarundi
ego ariko mugabo ubuye amashyirahamwe yose ageze aho umuntu ashaka kubera yuko kandi hari marije de zone n'ibindi bon aza ko tubuze hose ko tubiye yaragiye iri mu minwe y'abanyemari abanyamahanga urumva rero usanga yuko byo kuri intwaro yari ashinze ibyo bintu ingorane zahabaye nuko ariyo nyene yaciye ishinga isinya amasezerano n'izo nzego za Bretton Woods izo Banki Mondiale na FMI zaciye zikurikira haci hakubwirwa inyuma n'ishyirahamwe ry'abanyemari y'abanyaburayi
icyo kibazo cy'uko
zagiye zirakurikira zagiye zibandanya cy'uko murindi ugusambura ubutunzi bw'igihugu
icyo kibazo cy'uko
ukwikukira
icyo kibazo cyo kwikukira kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe y'abanyamahanga nk'uko muyivuze tukigaruka ko ariko nashaka mbazi na ambasaderi Isidore Mbayihaga nawe nyine agira icyo atubwiye amajambo make cyane rwose ku ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu avuga amabi yakozwe n'abakoloni
jambo ashikirije nyacyubahiro umukuru w'igihugu ryari ijambo rikomeye ndetse rikangurira imitima gukubita agatima mpembero abantu bakaraba iyo bavuye bakaraba ingorane bagiye baragira hanyuma bakabona aho bageze badaheza bagaca ubwenge bakabona imbere ibyo yavuze yavuga ati ubukoroni n'ubwicanyi nk'ubundi mu bisanzwe ibyo byose biriko biravugwa ngira bitagenda neza kera nuko umukorona atari bwatezwe ngo ate wareke abarundi bitunganiriza imirimo yabo ya minsi yose n'imigambi y'iterambere hanyuma afashe ku byo bamusabye gufasha rero ibyo umushoboro nawe turareka aravuga ubwake nibyo wabona abanyamahanga aribo bagaba ibintu nka byose ukabona ubutunzi bw'igihugu buragaragara ko buhari mugabo umwene igihugu ntiyigera abona icyavuyemo mugabo uno munsi nariko ndabivuga kare haraheze imyaka igihe kuri hafi 20 abarundi bageze bati ntibishoboka ibyo abarundi bifuza ko biba iby'abarundi nyine ibyo ariko aravuga ati hariho amashyirahamwe yahavuye aje bamenwe y'abanyamahanga cyangwa imisaha y'abanyamahanga na kera ahubwo byaraho mugabo ntiwabona n'icyinjira mu gihugu ariko uno munsi kubwira umunyamahanga agira icyo akorera mu gihugu ntaza yidagira ngo agire ibyo ashatse baramwereka ingene bigenda n'amafaranga ateza kuriha akinjiye akaboneka niyo mafaranga mubona leta ivuza ko abantu ku buntu abana bavugwa kwa gusa ababyeyi babyara kwa gusa hari ibyubakwa mu gihugu ariko ndavuga na dondaguye by'amashuri n'imitaro n'ibintu bikenewe byose biriko birakorwa amazi meza umuyagankuba murabona umunsi mu Burundi bugira butangure kuwushora hanze nubwo yavuze ngo jidezo ngo iryo zatemba hariho ingomero zishika zine zitanu zigazuguruke ku buryo umuyagankuba zuba ari mwinshi cyane ku buryo tuwudaraza hanze byose rero ni byerekana yuko Burundi bwahagurutse buriko burahaguruka bukavuga buti aho umukoloni yatwiciye ifuko ko tuva hasi ibyacu tukabifata mu mirimo ijambo rero yavuze yo n'ijambo ryiza na n'ijambo abarundi b'umutima bakeneye kubaha igihugu bakorera ko bakareka kuzera inze bakamenya yuko bashoboye kandi ibikoresho babifise kandi nkako n'Uburundi bwarahezaga bufise ubutunzi kama butari buke kandi biriko biragaragara neza yuko umurundi yaba mukuru gushaka kuri mutoya bose bariko barabona ko inyungu niyo nkabona yuko rero uduhimbaza umunsi wo kwikukira by'ukuri turiko turabona ukwikukira nyakuri uko ariko
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumvirira iradiyo nk'ijwi ry'amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda turafise umuntu wanyu iradiyo ijwi ry'amerika Anise muri
neza
muri hega Anise
muri komine Mugamba iri mu ntara ya Bururi
kandi kazina kawe ninde
havugiyaremye
duga ku ijambo havugiyaremye ikibazo cy'umubiri mu kanya gato
yego imbere y'uko bagandagura umugani wa bitozi ko bwagatsore abarundi bose bari hamwe rondera intayi yuko naho bamwe batatumva kumwe kuko bamwe barondera yuko twitukira bune nyine abandi bakabarondera yuko byataragera ntakibazo cy'amoko cyari hagati mu barundi kubera iki inyuma y'urupfu rwiwe abarundi basiye batanamo hisunzwe amoko uvuga yuko ari hamwe hapfuye umugabo hasigara umugayo kabazo kagira kabiri ubukene buri mu banyagihugu b'abarundi nta kuntu ubutunzi bw'igihugu bwoba butatabikanywa na bose nk'uko byategereje.
Murakoze cyane rwose, ibibazo byiza, ibibazo bibiri byiza. Reka Professor Paul Nkundimana mutangure mu ishuri ikibazo cya mbere cya Anise Vugiyaremye avuga ko abarundi bari bafatanye mu nda nyuma yaho utongeye ubwigenge, reka naho umuganwa wa Rudoviko Rwagasore gandaguriwe haciye haduka ikibazo cya moko. Muduhe ku ijambo kuri icyo kibazo cya mbere.
Ego murakoze. Nibaza yuko ari ibibazo bibiri ahubwo. Aravuga ibyerekeye ubumwe bw'abarundi, hanyuma aravuga n'ibyerekeye ubukene. Rero nibyo imbere yuko Agasore yishwa, ku by'ukuri ibibazo byerekeye amoko mu Burundi erega ikibazo ego nibyo abazungu barabizanye nanabyanditse ko n'igitabo umwana agomba kuko bo urumva basanze abarundi ari abantu basanzwe bafatanye mu ndi bamwe urumva rero ni kuvuga yuko igihe cy'intwaro ihagaze ku mafaranga itari bwashike mu Burundi ego abahutu batutsi bagaragara batwo bahariho mugabo byari bishise iyi ni ntumbero kuko bo ubwa mbere hoho nuko aba bazungu bakoresheje abantu ngo bahita mu Rwanda mu banyabuhinga baje kubapima amazuru uburebure n'ibindi kuko ibyo bibaza byose byari byabananiye byabasuye batavuga yuko ngo hari ntuzenya ngo ngo ari abarimyi ngo abandi ari aborozi abandi nabo ngo batware n'ibindi hanyuma basanga ibyo ntibikunda basanze yuko umurimyi wasanga n'ukorora yorora uworora yari umurimyi ibyo bikagura ukundi babitandukanye niho rero baciye batangura kuzana ibintu byo gufata abantu bahere kuko uko bameze inyuma uko bareha amazu uko ameze ibintu byerekeye ntuzenya adavuze bise ngo adina mu mitwe za mengoshi uko kuraba mu nguvu ziri mu kuboko kw'ibubafu n'ibindi gusha naho baja ngo uzi guharura ngo amagufu usanga n'ibindi n'ibindi urumva rero niho inyuma rero babaye uko ibyo bidafashe niho bazanye rero
ariko inyuma ariko Professor Nkundimana hariho abantu bashobora kuvuga
muri iki gihe ngekurikije gatoya urumva rero muri iki gihe ingorane zihari nuko mu Burundi ibyo ababigi n'abandi bazungu babigisha abarundi nibyo turimo nibyo dukoresha haba ahantu hose kuko nta kintu kimwe gishobora gutandukanya umuhutu n'umututsi cyangwa n'umugabane iki nta na kimwe cyatandukanya by'ukuri atari izo nyine azungu bazanye ugenda ajya ku ibarabara cyangwa ugera mu isengero cyangwa ukajya hehe cyangwa ibintu byose ku mabarabara n'ibindi itandukanyizo nta handi riri nicyo rero twebwe abarundi twafatiye ko nicyo tubandanya dushyira mu ngiro naho iyo umuntu ariko aratema uwundi ashaka ariko arasa uwundi si umubiri ariko arasa umurundi si umukoroni ariko arasa umurundi
mu kanya gatoyi Professor Nkundimana ni kuki ku bwanyu abarundi baguye muri uyu mutego
reka ntiyaguye mu mutego by'ukuri muri politiki nta mutego uriho kuko izonye bigigwa n'abantu abategetsi abantu bashaka kuja ku butegetsi cyangwa ari ku butegetsi urumva kuko ni gukamisha nibyo bita gukamisha ni ukuvuga umuntu aja ngaho abantu baja ngaho bagashaka kubita yuko bariko baravugira amoko bariko baravugira ubwoko mugabo akicara ko bavugira urundi bose mugabo akitwaza ubwoko ivyo sivyo na gatoyi nivyo guhenda abarundi ahubwo niho mbona yuko icyo kibazo cya Aniseti yabaje cya kabiri niho nirako tuzakigaruka ko
murashobora kubandanya
niho hatuma abo bantu bashaka kujya ku butegetsi cyangwa abari ku butegetsi ni ukuvuga nibyo bakamisha
Umurundi bwahawe itariki n'ukududuza apa gusa muri abo muzungu
wari gutereza kubyura barundi akabeshya ingene bateza kugakore yikukire nakore ibyawo maze kwa gasore yatangwa na cooperative n'ibindi yereka abantu gutunganya imigambi yabo baki bamugandagura baca bishiriraho abacangero ibihemo by'abarundi bihemo kya bene wabo n'icyo gihe nagomba kuvuga uko byagenze ko ikibazo cya kabiri yabagije yabuze ati mbega ubukene bwo babuhari ubwo ntibuva ku kuntu usanga ubutunzi bw'igihugu budasangirwa ku rugero rukwiye n'abarundi bose rye nibaza yuko icyo yavuze wumvuga ubukene nibaza yuko ubukene butari mu gihugu iwacu gusa buriho n'ahandi mugabo navuze ngo uye urabye ingene leta y'u Burundi iriko iratunganya ubutunzi bw'igihugu biragaragara neza yuko umurundi wese ku rugero rwose ababa ko ubutunzi cyangwa ubukene baraheza bagashyikirwa ubutunzi bw'igihugu yakaba Federike si ukuvuga ngo abarundi bavuye mu gihugu cyinjije angahe umwaka ngo tuyagabure umwe wese abika iwe umufuko ubutunzi bw'igihugu ni ubu bugura imiti yo kuvuza abana ku buntu gushyira ku myaka itanu n'ubu bugura imiti yo gutuma ababyeyi biyaruka ku buntu yitwara amahera menshi cyane ijya miti n'aya mafaranga bavuga bati abana ntibasubire kwiga batanga amafaranga leta irabarihira minerivare n'ibi bitungwa leta iriho iratanga iha bene gihugu ku mutumba ku mutumba ubuye abantu bose benshi bafite ibitungwa bafite ibintu bahawe amahera rero cyane ubutunzi bwinjira nicyo bukora kugira umurundi wese abone yuko leta iri kwinjiza amafaranga kubwo ubutunzi bwa nawe agashikirwa
ndabona akanya katujanye ambasaderi
biragaragara neza yuko umurundi muto muto nawe ne aheza akagira inyungu mu by'ubutunzi bw'igihugu biriko birinjira bigaragara nuko rero nibaza yuko ikiringo si kirekire urabona yuko ni nyuma y'ibihumbi bibiri na gatanu niho bitanguye ko abantu bagira bati dukora ibi n'ibi hantu bene gihugu nabo bashikirize kuri ibi ngibi
icyo kibazo cy'ubukene turakigaruka ko ambasaderi
gukora n'imigambi myiza bariko baratwereka yo kwiteza imbere turabona yuko mu minsi mikeya nk'uko yavuze nyir'icyubahiro ati umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko uronka amafaranga turabona yuko hariho ibyizigiro
egome ndabona akanya katujanye mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka tugaruke ku mushikantahe ino sambano ndabona telefone yiwe yasubiye gukora neza mu kanya turaja ku munywanyi Emmanuel ariko Professor Habano Innocent mugiye namwe cyo mutubwiye ku bintu mwibaza ko leta y'u Burundi eka u Burundi bwaranguye muri rusange kuva bronze intsinzi yo kwikukira araheze imyaka 59 mu kanya gatoya cyane
murakoze cyane mbere yuko mvuga nishobora kugitura demanda ku mutsaba batumire naho ari intumbi kuri bavuze njyewe nibaza ko kugira ntange ibyo leta imaze gushika ko yoba byokata igihe kinini cyane mu gace nashaka kubanza kuvuga nuko twabanza tukaraba kwanza imbere ya byose ingene icyo barondera kugira bikukire umaze kubona icyo barondera kugira uburundi bwikukire ucubona ibyo bashyize ko ibyo barondera igihe twari ko turarondera kwikukira twabifite ko mugabo rero kuvuga ko twabifite ko ibyo ni ukuraba kuko navuga ko independence navuga ko ari si ukuvuga ko ari igihe cyafi tubonye na kugira ibintu byose bico biba ni ibintu bya ni process ndende ni ukuvuga ko gushika n'uno munsi iyo independence abarundi baracyayirondera muri abo baribuka independence ikimenyetso cya mbere cyerekana kwikukira ni hamwe ibendera ry'u Burundi ryurira bakarimanika no mu makungu mujye muraba ibyo aropfa y'ururimbo rwa mbere rurangi byo guca u Burundi niyo muca mutabara ko igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi kigatwarwa n'abarundi
egobe nagira kandi mu gihe icyo muvuze ku bibazo byabajijwe n'umunywanyi wa radiyo y'u Amerika
hanyuma mbandanije ibyo byakurikiye mu kurondera ibyo bari baharanira kubarondera independence hagiye haca mu imitego myinshi muga abarundi baragerageje barasinga iyo mitego baragandaguye umugambi wa Rudolf Gasore yerekana yuko abatari bari bishimiye independence bacu bavuga bati reka turabe ko twogaruka tugagaruka ku butegetsi tugafata ubuntu muri abo byaranze abarundi iyo ni intambwe igira kabiri abarundi ko berekanye yuko nabo bagandaguye umugambi wa Rudolf Gasore bashobora kubandanya barongoye igihugu cyabo ego
n'ibyakurikiye murabizi ko Burundi byaragerageza kwama buri ko burarondera ingene buva mu ngorane byatewe n'abantu abakoroni mugaba gacaza mu bindi bibazo rimwe na rimwe bitava ku Barundi byava ingene isi iriko iratwagwa narabonye ko twacye tumaze korona independence twacye tujya mu gerita gerfoade hagacaza mu bintu byinshi rero bica bituma n'ababandi bateza gutwara kugira
abasirikare
hanyuma ibyaranguwe rero ishobora kuvuga cyane cyane ni mu rwego rwa politike Abarundi bavuga ko bikukiye mugabo mu rwego rw'ibindi bindi bisata rimwe rimwe haratarimo agahaze ari nacyo gituma ubaho tugeze turabye n'ibihe turimo mu makungu cyane cyane ngo nk'ibya globalization tuvuga ko kuvuga ko bikukiye k'ubukene n'abandi ibihugu birakeneranira usanga hari ibyo ibintu Abarundi bonyine
bashobora
gukora ukwabo ama bya politiki urabya mu butunzi n'ukuri yewe sinavuga ko navutse mu 1932 mugabo mu gihe navukiyemo usiko ubu ndabona ko hagiye habakarusho inyene Abarundi bagenda baba inyene babaho bwa mbere twabayeho uno munsi
ariko nkuko
inyene iriko iratunganya
egome inasambano nkuko ariko nkuko ninjira gato inasambano
dufite mu minwe ibyo gutwara igihugu n'ingene iby'ubutunze kandi ibindi bitata byinshi
egome n'abasare umpe inyishu ngufi ngufi kugira turare ko tworoheza ibibazo byose dufite muza bamukoze tugarutse ku bibazo byabajiwe na Anise aravuga ko kuva Burundi bwikukiye hadutse imiryane z'amoko eka zabandanije gushika no muri iki gihe ku bwanyu ije mu bivuga kwiki mukanya gatoye cyane rwose ikindi kibazo nuko yabaje avuga ati ubukene burangwa mu Burundi ntibwabuva ku kuntu Abarundi badasabikanya ubutunzi
imiryane z'amoko kubona zaduka nabivuze imitego yabaye myinshi murazi ko mu gihe bari kubaharanira independence hari abashaka ko independence n'abandi batabishaka muri abo rero batabishaka bateza kurondera uburyo bwose bujya bacanisoma Abarundi abo rero nta namwe bigeze baza kuko n'abantu bari bari kumwe n'abakoloni abo bari kumwe n'abakoloni uko hariho bamwe bamwe babandanye ibyo byumviro byabo n'ugufika n'uno munsi akaba n'abacanisoma Abarundi ibyo rero ntibitangaje kuko igihe hari imigwi ibiri hariho umugwi wamushaka iminsi yose kugira urabe ko ugaruka ku byumviro byabo bya mbere abo nabo ntibajya mu Burundi mu Burundi abari bashaka ko independence isaba kugira Abarundi bajye hamwe babandanye ya migambi yo gutanisha Abarundi kugira basore gushyikira ubutegetsi mu byumviro byabo hariho n'abandi majenerasi babandanya kurikira
hanyuma
uno munsi hari abakiriho bakoresha n'abakoroni ibyo rero nibyo bituma ibyo njyana igira mugabo urebye nta audiotera ubwoba kuko boro bijya biragabanuka kuko Abarundi benshi baguma batahura yuko ibyataho bifatiye
hanyuma ubukene
imbuto mbi zarize n'abakoroni
hanyuma ubukene ngo bwo uva kuki Anise avuga ko bwo buva kudasabikanya ubutunzi mu kanya gato munsi munutu
ubukene naho bijyana n'ibihe ubukene bijyana n'ubuhe none inyuma ya independence turabine n'Abarundi bari babayeho urabona uko isi nubana nk'utuguma tujya mu byago rwatsi uko icyo nakwita ibyo abantu bakenera uno munsi sicyo kimwe n'uko n'ibyo bakenera mu myaka yahera uko isi yaguka uko rebeza zibaho niko uraba n'abantu baba bakeneye ibintu igihe rero igihugu kiba kivuye mu bihe bimwe bibi nibishobora guta igihugu nticyonka byose kugira icyo giha abenegihugu kera umwenegihugu ntiyari akeneye telefone ubu umuntu agiye ugakeneye telefone ugasanga uburyo ataza guhita kugura ko telefone usanga ari byinshi urabye uburyo umuntu wa kera yakenera kugira
ngo
yakenera ni nacyo bituma lofera domani ko nabyita mu gifaransa ubu muri monde turimo usanga bigoye abantu batabona ko ari ubukene mugabo nibaza ko Abarundi bamaze gusa kuri iyi ntambwe urase ibyo bakenera n'ibyo bashobora gukoresha kugira baronke ibyo bakenera nibaza ko bijyanye n'igihe ibihe biriko birahindagurika sumva ko bijyanye n'uko hariho ubukene busesa bugacana mu Burundi murazi ko ikindi cyerekana kwikukira ku Burundi murazi ko hariho ikigo kigezwe ibyo kwereganya amakori ariko gifasha kugira n'ubutunzi bw'igihugu bwe nabona ko nyine mbere nta byari bihari mugabo birahari yerekana yuko ubutunzi bw'igihugu buriko buragerageza gutunganywa neza kugira Abarundi bose bashobore gutunganirizwa mu byerekeye by'ubutunzi n'intambwe nini cyane ari nacyo gituma duteza kurindira abasirikari protestants and independence n'imbere muzobona ko hari ibintu bibandanya bihinduka
byinshi cyane tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Emmanuela muraho Emmanuela
yalo
muraho Emmanuela
yego muraho neza
yego muri hehe
amandi ngisagara Bujumbura
ni Bujumbura kandi kazi na kawe ninde
ndayisenga
duka ku ijambo mukane gatoye cyane rwose ikibazo cyumviro
Bo hamana shaka mbaze abatumirwa.
Yego.
Se bombarira izonganda izo zicano zijyango zije kugurisha umuriro hanze aho zoba ziherereye hama bo bo nyene bo bari bari byo cyambe bari hanze. Kubera ko gito abiki kibazo cyo ko tabuza kuri FM
ama ni kibazo nashaka kubabaza murakoze reka ikibazo cyawe tugihe ambassador Isidore Mbahagariwe ashikirije icyo kibazo mu ntango mu gihe cy'umubwiye mubwiye Emmanuel Ndayisenga abaza kubyerekeye uko kudandaza umuriro hanze
bo nibaza yuko nubwo avuze ko abikurikirana ngira si cyane kuko nimba arakurikirana ibibazo bya leta umushikiranganji ajeje iby'umuyaga nkuba n'amasoko ntanga nguvu aherutse no gusinya ntuzi amasezerano n'ibindi bihugu yuko bo avuga ati izo ntuzi reka ndabivuga hariho rusumo rusumo nibaza ko yumva hakaba na ruzizi ya mbere n'iya kabiri hakaba rero na jiji murembe izo zose zahejeje ibikorwa byazo ubu zitaruwe kudanaza umuyaga nkuba kandi rero umuyaga nkuba nuko nabivuze kare ugiye kudaza no mu bindi bihugu kuko izo rekura umuyaga vuba utari muke iyo nibaza yuko akeneye kubimenya yojya kuri site ya guverinoma akabiraba ko yoca bisanga ko n'ibiriko birakorwa mu nyuma bitaraheza akazi kaza ayandi mabaraje akiri karubakwa atabisanga ko mugabo izo namubwiye zozo ubunyene nibaza yuko bitangwe gukora hanyuma bafatikanije rero n'imuyaga nkuba wari uhari nibaza yuko ibyo navuze yoca asanga ko ari ukuri yoyaba birahari
yego reka tugaruke kuri Professor Paul Nkunzimana mwabuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu ibihugu byinshi byo muri Afurika n'u Burundi burimo bidafise ubwigenge kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe y'abanyamahanga umuti w'icyo kibazo utorwa gute Professor Nkunzimana
ego murakoze mbere yuko nishyushye tuzabanza kubanza kugaruka ku kindi ubwa mbere inzego zo muri Afurika iz'amatora by'ukuri mu mwazi yuko umuntu wese azi iyo byaje biva sarundi bavuze ngo tuyadushinyize ubu twitore murazi yuko habaye inama yahuje umukuru w'Ubufaransa Mitterrand n'abakuru b'abanyafurika bya bindi bita France Afrique hagiyemo n'ibindi bihugu nk'uburundi n'ibindi bihugu bindi bo mwazi yuko iyo nama yabere i Rabole itariki mirongo irindwi z'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo icyenda urumva rero Mitterrand umufaransa bandi bitwa abakoloni bategetse abanyafurika ati nimba mushaka imfashanyo nimushireho inzego mwitoreye aho rero niho yaganeho byavuga ni ukuvuga rero izo nzego ego ni inzego abantu baba bitore mu bwoko by'ukuri bazishyizeho ku nyungu z'abo banyamahanga abo intwaro zihagaze ku mahera namye mvuga intwaro ihagaze ku mari some de la bore rero nicyo yarigamije nizo ibihugu bya Afurika kuba yibandanya bikora urumva rero ku by'ukuri ntizegera si inzego abantu baba bicoye bonyine mugabo baba bazishyizeho kubera yuko abategetsi baba bahari baba bati yego kugira ngo tubandange tubonka izo mfashanyo reka dushyireho izo nzego abanyagihugu bicoye kuri yuko batoye kandi ngira ngo murazi amatora muri Afurika uko yamagenda ni cyose iyo habaye amatora igihe cyose hamara haca haba ingorane ni ukuvuga yuko n'amatora aba yagiyeho ata muco uba uhari na gatoya ahantu hose habaye amatora muri Afurika inyuma yaho hama hari ingorane hamare ubwicanyi mu bw'akarorero hanyuma ikindi nacyo kibazo wowe warumbajije ego igihugu kiratunze nabivuze kuva kare ni keri yonyine hariho
amareserve
muravunagura majambo ndabona kanya kihuta
ama miliyoni amajana 2.8 nawe uzo yuko jekere letera utakabu buba hake kwisi usanga harimo utare byinshi bakuramo ibintu byo muri iki byo muri bihe haba ama electrique haba ibyo ama telefone haba electronique n'ibindi Burundi ni cha kabiri ku isi havuye Ubushinwa ego ti rero kuko ikibazo ujyanye seti yabagije kuva kare ikibazo kigambaye cyane gose gusabikanya na bose gute gusabikanya na bose yumva yuko ubwo butunzi navuze kuva kare ayo manikeri za musonga ati za nuzenya za ari za gitega ayo izo nzahabu zo mu cyitoke z'imuhinga n'ahandi izo ayo makorta heza kabarore za n'ahandi izo za wolframite n'ibindi ubwo butunzi bwose wari bukeneye uko buja mu minwe y'abanyagihugu nibwo buryo bwusabikanya bwonyine ni ukuvuga yuko kandi nanone hariho n'ikindi kintu giteye ubwoba amasezerano yose avuga yuko ngo leta y'u Burundi gufisemo umutahe w'ibice kuva ku 10 gushika kuri 25 ngo kubera yuko ngo ariyo isanzwe ifise ubutaka none ubutunzi bwose bw'igihugu nanone ni nk'uko bivuze kuva kare umushanganji wa mbere wenyine yavuye yuko letera zijya ujya butaka bwo bwigakara n'ahandi yuko ata amafaranga yinjira muri leta ni ukuvuga nubwo ayo mashyirahamwe aragenda akayaragura ibyo bintu ubu butunzi bwose agatwara iwabo Burundi Mining International za Chemical Buffer Metal Refining za Rainbow zose za Tantalobe za African Mining Limited za Tanganyika Mining Burundi za Morgan nta kindi zikora
atawusubukuvugako
ubutunzi mu gihe buzobana yabuja hanze y'igihugu wumva abarundi bazobanira bakena hari ubukene kandi hariho n'ikintu mbareka toye Frederic
akanya kagiye cyane rwose amasegonda 30
ubutunzi kandi umuntu araje abarundi bagenda bakena kandi nanoneho kugira ngo mbese murazi yuko uburundi bwarose ikibazo busize uno munsi ikibazo cya mbere mu bantu bakenye ku isi ahantu hitwa isi ni ukuvuga uburundi nubwo igice gihugu cya mbere gikenye
ndabona kanya katujanye professor
bakenye
icyo kibazo nibaza cy'ubukene n'ubutunzi bw'ibihugu tuzokigaruka ko ariko reka tubibutse ko muri abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika isanganira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafite ubundi bunywanyi james muraho murakomeye james
n'amahoro
muri hehe
i Bujumbura
kandi kazina ninde
Byizigiro
mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cy'imvuriro turi ko tuvuga ku myaka 59 irangiye Burundi buronse intayo yo kwikubwira
iyo mu by'ukuri mbona i Burundi wacu twikukiye ataragera kubera nk'iyo baturekera gatoyi nk'abanyamahanga bakamanza imigambi bari bakoze y'iterambere ahubwo niyo mbona gushika uyu munsi tukigirako n'amabarabara akomeye niyo tugifise la majorite na yabo ibitaro niyo tugifise n'amashuri yego amashuri haragiye harubakwa ayandi ku ba Denis Sank iyo bari batwari mukuru w'igihugu nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza rero icyo gihe rero twarihukiye n'ibyo dusa nk'abikukiye ariko umurundi ntiyigeze aronka ijambo bamwe barakinyijwe bamwe barangazwa aho hagiye havuka n'ibyo mbere y'ibiroberi kubera agakinyizo k'intwaro zari icyo gihe zitarakinyize bamwe baraza baratwaromoka bajya mu ishyamba kubera bagenzi babo bishwe ariko n'ubu rero ntibyanahera kubera n'ubu haracyari abantu bamwe bangajwe hanze y'igihugu abangazi bashikiye bamwe muri bo nibo ari abantu bacicwa rero nicyo gituma mbona yuko kuva icyo gihe ntituye twikukira neza
reka icyo kibazo cyawe tugihe ubwa mbere na mbere professeur Innocent Bano agice kivuze ko ati James ati Burundi bwikukiye ataragera tuga ku ijambo Innocent Bano
nibaza yuko ibyo atari byo nibaza ko hari hageze none bwikukiye ataragera ufatiye kuki nibaza ko Burundi byari kuke mugabo nkuko nabivuze Burundi bwagiye buryo harimo imitego myinshi yagiye ibamo kandi nkuko nabivuze ibyo by'injyane ahari abantu hari abantu bamwe baba bashaka ubutegetsi iminsi yose bakize mu ngufu kubera ko biba bimeze kuca nemeze kuza byama bituma icyo bayita probleme entere ntibivuye kuri babandi bari bahora bakoronije Burundi. Ibyo nabyita yuko ari ngona ziri hagati mu gihugu igihe harimo bamwe binjiwemo n'umugera w'ibyumviro byo gucanamwo batashatse kwikuramo. Muri icyo gihe rero abarundi bonyine ni bateza kuraba ibikenewe kugira ibyo bintu bihagarara. Nibaza ko mu bihe byose twagiye ducamo abarundi baragerageje kuraba ko nyine botora inyishu ku bibazo byabo. Nibaza ko gushikuna munsi turabona ko n'ibyo bibazo byo kuvuga ngo ariko bicana ariko bagira gute abarundi barabyitariye barabonye ko kwikukira ari ukuyaga hagati yabo. Iyo ni ukwikukira kw'abarundi ntibirinda kuva hanze ngo abarundi abo hanze barinde kwabwira ati muteza kwica muteza kubwira uko mwarabibonye mu minsi yahera nyine byagenze. Nibaza ko niyo ari intambwe abari Burundi buriko burashika ko kwerekana ko nihaba ingorane hagati y'abarundi bateza kuzitorera umuti hagati yabo. Ibyo rero byagiye biba ni bya bindi navuga ni babandi batashaka ku Burundi bwikukira bateye mu Barundi si Abarundi bonyine bashaka ko bibukwa mugabo Abarundi ibyo bashaka kubona uko Abarundi boza hamwe. Urumva rero reka duhimbaze uko kwikukira kuko kwikukira bitwibutsa ko dufite twebwe Abarundi icyo dushobora gushika ko tutarinze kwitura abanyamahanga.
Muravuze ikibazo cyo gucanamwo reka tuje kwa ambasaderi Zidane Bayihaga agica avuga kuri icyo kibazo nyine reka kisigaye kibonekeza cyane rwose hari mu minsi iheze ibitero bisigaye biba mabarabara ambasaderi Bayihaga ibitero bisigaye biba mabarabara ugasanga bihitanye ubuzima bw'abasivile ataco bazira ibyo bitero biramaze kuba katari gake ikintu kubwanyu mwavuga kuri ibyo bitero n'ikihe mu gusozera.
Kubwanje nuko nyene abantu botahura yuko intambara ata kibanze bivuze mu gihugu kuko abarundi benshi batari bake baramaze kubambirwa n'izo ntambara kuko kanatsinda no munsi nta kintu gihari cyotuma abantu batera intambara mu gihugu. Igihugu yatekanye amoko yose arabanye ibibazo byose ari ku bikorwa no garukira ngira kuri ibyo Profesor Mbano ashikirije muri sanswe hariho abantu bamwe batigera bifuza yuko Uburundi bwotekana hari abantu bamwe bajya kumoha ingira y'abantu b'igihugu ariko ku byabaye birababaje kubona mu gihe tugezemo urabye ingamba y'iterambere yariko irakorwa hariho abantu baciyumvira kujya gutegera abantu bakabica. Nibaza yuko rero ako gatima nk'uko kizigenza wacu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye amaze iminsi agendera intara zitandukanye yigisha abantu yuko bobana mu mahoro n'umutekano wose hanyuma akajya ku kizi tukiteza imbere. Nibaza yuko ibiriko biraba gushika ubu ntawe nobyageza kuko ntawe ndumva yivuga biraba gusa tukabyumva ariko nibaza yuko iby'ubupfiri bw'abagabo bazoheza bitorera umuti bihagarare vuba abarundi bakomeza imigambi y'iterambere barimo.
Namwe Professor Paul Nkunzimana kuri icyo kibazo nyine ivyo bitero mu bivuga kuri iki bigize iminsi biba bigahitana ubuzima bw'abasivile ataco bazira
koze kubyo kuri umwicanyi iminsi yose nta na rimwe umuntu yuvuga yuko hari inyishu buzana ahubwo bwicanyi bucera amarira kandi ugasanga hariko hicwa abantu ataco bazira umuntu ari ku isoko cyangwa ari mu muduga cyangwa ari mu bunywero urumva ni umunyagihugu uba ibyo bitero byo kuri n'ibintu byategerezwa gushyirwa ahabona kuko nibaza yuko inzego zijejwe zategerezwa gushyira ahabona ibyo bintu ababikora aba ari bo urumva izo ni ingorane dufise mu gihugu kuko kuko ibyo bintu byose birirwa biraba ariko nta na rimwe turamenya nta na rimwe abanyagihugu baramenya abo bantu aba ari bo n'ingorane dufise. Mu gusoza rero nashaka kuvuga yuko kugira ngo ngarutukane gatoya ko twikukiye ngo hataragera kuzo kuri ntitwikukiye ahubwo itariki ya mbere y'ukwezi kwa kwindwi mirongo itandatu na kabiri cyari ikimenyetso yuko ikimenyetso yuko ababiligi bagiye yuko ubunye hagiye gutwara abarundi mugabo ingorane ni uko abo barundi bahasubiriye bagiye batwara cyo kimwe nabo
abasubiriye
hanyuma rero haba ibyo bibazo byose haba byekeye izi ngwara zose zari mu gihugu haba iyo z'ubukene haba ibyo ubwicanyi byemba yuko haba ibindi bibazo byose bihari nibaze yuko akeneye uko abarundi bicara bakaja hamwe bakaza inama kugira ngo no kuja hamwe si ukundi byoshoboka bikene uko haba kuri kuri uko mu Burundi abantu bashaka gusubira ibyumviro haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe haba mu mico yose kandi bakagaza n'inama bagashimira yuko ubwo butunzi bw'igihugu buja mu minwe y'igihugu bukava mu minwe y'abanyamahanga bituma
ndabona kandi kagiye inosamba nawo namwe
mukingiro kugira ngo abarundi basheho ingingo zo kwikukira
egome inosamba nawo namwe mu kane gatoya cyane rwose ibitero bigize iminsi biba bikorwa n'imirwi nk'uko twabyumvise itaramenyekana gahekura ababyeyi n'u Burundi abasivile atacu bazira mu bivuga ko iki mu kane gato
Ejeje bitero imaze iminsi biba nta sinzi ko naronka izina nabiha mu bantu babishyira mu yindi zina ryo ko ari ibitero by'abahutu by'iterabwoba niko nabivuga nta bitandukaniye n'ibibera mu nabijya bagira mu bindi bihugu bikomakomeye byamaze gutsimbatara aba muri demokarasi mu butunzi niba bihebye abo nabihebye abantu bagenda bakajyama bagategura bagategera abandi nibaza ko atanicyo bafise boshikiriza bumva boshika kuko ibintu bakora n'igitera bwoba ni nk'ababandi bafata bakambara amasenti bakajya mu mabarabara bakiturira niko nabagereranya kuko nta sinavuga ko bafite robandikasiyo politike cyangwa ikindi kintu babafite ahubwo gusa barundi ni uko baja hamwe bakabarwanya hanyuma eka nabo bose baba bashyigikiye haba mu gihugu cyangwa haba mu karere cyangwa abo hanze nabo nyine bakwiye kwisubirako kuko n'abana b'abarundi bariko barapfa nta muhutu nta mututsi nta mutwa n'abarundi gusa bariko barapfa abo bantu rero nibaza ko uwabatumye cyangwa bakaba baritumye ahubwo boshyira boshyira itoto bakagaruka bakajyamwe n'abandi barundi bakubaka Burundi abo bantu ibyo terabwoba mu Burundi bikunda nibasaba ubwo iterabwoba bazogwanya nk'uko iyindi migwi y'iterabwoba ikora nicyo cyonyine nshobora kuvuga kuko abantu atatu bafite abarwanda
Ndabashimiye namwe Professor Paul Nkunzimana kukanya mwa toye kugira mugane ni radio ijwi ry'Amerika.
Ego ndagukengukiye Fredy ndakengukiye kandi abantu bashaka kutwumvizamo ikiganiro murakoze
mwese turashimiye kandi n'abantu banyu bose bi radio ijwi ry'Amerika bateze amatwi ikiganiro muri sangacyo y'umunsi mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese
bakunzi bijwi rya Amerika
ku itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi radio yanyu ijwi rya Amerika
izuza imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda
amakuru yizewe y'imama agasana imitima ijwi rya Amerika
ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'Amerika.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwaduhereza kuri adresi yacu ya email radio@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika.